radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banganye ndabashuje kandi mbahaye ikaze. Amakuru yo muri iki gitondo mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Turahera mu yavugwa muri Afrika. Umushikiranganji wa Madagascar wa magara y'abantu ejo ku munsi wa kane yatangaje ko igihugu ciwe cifatanije n'ibindi bihugu mu mugambi wa COVAX wo gufashisha incancu za COVID-19 ibihugu bifise amikoro make. Perezida wa Madagascar yinjiye muri uyu mugambi wenyene ubwiwe yaramaze amezi anana kwakira incancu. Perezida Andri Rajoelina yari yarahagaze ku kinyobwa cyakorewe mu gihugu ciwe aho yacyamamaje avuga ko ari umuti wa corona. Mu ndwi heze yavuze ko atihuta gucandaga ku bwinshi abanyagihugu biwe ndetse na wenyine bwite, ariko inyuma yo kunebagurwa cyane yahavuye yisubira ko mu ndwi heze igihe leta yiwe yavuga ko izorondera no gukoresha incancu za COVID-19 ni mu gihe Madagascar iri kirarwana no guhamika igice cya kabiri kigwirirana cy'abandura bivanye n'igisanira cya COVID-19 cyamuka muri Afrika y'Epfo kiriko kirarandagata mu gihugu. Madagascar zinga ry'abantu bashika imiliyoni 27 imaze kuronka abantu bandura barenga 242,600 barimwo 443 bamaze gupfa. Amakuru kandi muri Afrika, leta ya Zimbabwe ivuga ko inzara n'ubukene bw'ibifungurwa bwiyongereye mu gihugu muri iki gihe cya COVID-19. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku bifungurwa PAMU naryo rivuga ko abahungabanijwe cyane ari abahagaritse ubuzi kubera COVID-19 baba mu gisagara. Zimbabwe ivuga ko abantu hafi 2,400,000 mu gisagara badashobora kuronka n'ibifungurwa vya nkenerwa kubwo kuguma mu ngo zabo kubera ikwirakwira ry'ikiza cya COVID-19. Ishyirahamwe PAM rivuga ko ririko rirarondera 32,000,000 z'amadolari zo gufasha abantu 550,000 babangamiwe cyane no kubura ibyo bafungura. Tukiri muri Afrika, abantu 5 barishwe abandi 3 barakomereka muri Sudani y'ubumanuko ejo ku munsi wa kane igihe abagabo bitwaje inkoho batega ikamyo zariko zisubira muri Uganda kwibarabara rya Juba Nimule. Umuvugizi w'igisirikare yegetse ico gitero kumuhari w'abaroberi National Salvation Front NAS mu funyafunyo. Mu ndwi heze igisirikare cya Sudani y'ubumanuko cyagirije uwo muhari National Salvation Front gutera abanyagihugu kwibarabara rya Juba Kajo Keji, ariko uwo muhari warabihakanye. Leta z'ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane yarashimye inama yatangajwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, inama izorihuza na Irani kandi yavuze ko yiteguye gufata intambuko mu gusubira mu masezerano ya nuclear. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu wa Amerika Ned Price yabwiye amenyeshamakuru ko iyi ari intambwe nziza. Ishyirahamwe rya Buraya ryatangaje ko kuri uyu wa gatanu hategekanijwe ibiganiro hagati y'ibihugu bigisigaye muri ayo masezerano yo mu 2015 arivyo Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Ubudagi, Uburusiya na Irani. Ni inama ikiri nzira ukugaruka kwa Amerika muri ayo masezerano. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa muntu Human Rights Watch rivuga ko abatalibani muri Afghanistani batera ubwoba kandi bakica abamenyeshamakuru cyane cyane abakenyezi. Abamenyeshamakuru batari bake bavuze ko abatalibani babahamagaza kandi bakabagiriza guha amakuru leta. Abakenyezi bakora muri uyo mwuga barimo abazwi cyane bahisemo guheba uwo mwuga, abandi barata barawumuka barahunga igihugu kubera iryo terabwoba.
Aloise Bigirimana, urakoze rwose kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Chuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Naho mu Rwanda ku maradio yanyu muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ho turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Aha mu Burundi leta yagabanije iminsi abashyitsi baturutse mu mahanga bagomba kumara mu kato quarantaine mu Gifaransa kubera COVID.
Quarantaine uvuye hanze uzomara iminsi 4, twaramenye uko bikenewe yuko tuyigabanya, kuvuga ko umuntu ashitse uvuye cindege aramupima agenda mu hotel musigira gatatu agaca mupima igipimo cya kabiri musigira kane akatata guherezwa.
Dr. Ndikumana Tadeye ni ministri w'ubuzima w'u Burundi. Ibi yabivuze ejo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku cyorezo cya virusi ya corona. Muri aya makuru turagaruka no ku rubanza rwa Paul Rusesabagina uregwa iterabwoba imbere y'urukiko rukuru rw'u Rwanda, ndetse no ku mpungenge z'abageze mu zabukuru mu nkambi y'impunzi ya Nduta muri Tanzania, impungenge z'uko bashobora gucyurwa ku ngufu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi, aho umusirikari mukuru ufite ipeti rya colonel yarashe umusore aramwica muri bar i Bujumbura. Igisirikare cyataye uyu mu colonel muri yombi. Mugenzi wacu Roje Wilika neza ukorera mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya aratubwira uko byagenze.
Wishwe n'umusore yarazwe ku izina rya Lionel Nimubona, akaba yakora akazi ko guharura amafaranga mu kirabo kiri muri karitsiye ya Kinanira ya kabiri. Ni muri zone Musaga, komine Muha, mu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Intwazangabo yihaye ibara yari ije kwaka inzoga amasaha yitereye abakozi barimwo wishwe banka kumuha icupa. Umugabo n'umwe mu bakozi bahora bakorana na nyakwigendera yabonye uko byose byagenze, nawe ubwiwe acitse ku icumu.
Uko byagenze imbwa mu koloneli yari ngari karanwa ari bwije mu ijoro. Acha yake nzoga watichuku ugai nisubira kudandats acha rasohoka asohotse nina uze tingo wala mugai uneba muuzi ngo jengo koloneli ngo blitz asohotse kia ngwala giye agaro setukumvise aza abomora aza zaini ngoho ashikaduho nyanga otu jamye umutu la shkuri la gira jena cheni iluka sasika numungu ya reyish nundu mungu na wala mucha mungu ina ranyina li iluka unda wacha arinye geza ten ashasika numundi ala mukubita ashasika murash. Cyeretse cyose cyaba namaze kunyegera numvise gusorosora rupfuka nazikugorotse mu gitondo ndumva ngo yarayamwishiriye Lionel nkuhoze mugenaje kweri yaraturenganije kandi yagize amakosa uko ntiye kupumwica kuko amasaha yari yagi abose bari bamaze gutaha.
Umukenyezi Nyanikirabo cabereye kwibara atashimye ko amazina n'umwidondoro wiwe menyekana yabwiye abanyamakuru bashitse ku rubuga ko atakibazo na kimwe. Uwo mukoronere yarashe umukozi wiwe yarafitaniye nabo.
Cinda wakira nkurupfu rw'incamugongo kubera jewe nta kibazo nabona ari kihari nakaza nakimucari ngaha ku kabare nikimenyameje natashe saa 5 atangurane nimwe hari nsiga hari abantu bari abakrenya bari ko barakina biyah. Uwo rero bavuga ko yari amashe ntiyari bwaze niho yaza mu nyuma ngo basanga bari ko barakina biyah bagakinana nabo basanze niwashaka ngo nuwo yarashe baba barakinanye. Hama rero ngo amusaba icupa mubwirunda mugati je ndagiye kujya amaburije ejo tufise akazi. Hama ngo araninjira no muri frigo aja kuyiha umuserveur aramubati none wewe kutoyo nzoga bigenda gute ngo cyarayisubiza yo vrem muga ngo cahitana kidaje ahitana kidaje mugati no cyo kidaje gashaho kigarukane ico kidaje cyo cavuye anakimena shagitira mu barabara kirameneka ngo cabwira ati akagaye mu ngaye kunyima inzoga je tuzohura. Acha agenda muhira aba hafi nko ku metero nka 200 zaho habereye ingorane acha ahitana nko Kalashnikov nitwayibonye mugabo abantu ze baje kugira Constant bo banyere duye zihari ni bacira tugira ko ari Kalashnikov yakoresheje basharamurasa reka nta kibazo na kimwe cyari kihari vrema nta ngorane nimwe yari hari
asaba ubutungane gukora akazi kabwo
twedusaba ko ubutungane bwokora nta muntu yo kwica umuntu gucyo umuntu mudashwanye mutavana hamwe atanaho munazinanye ukaza gucyo kica umuntu vrema birababaje cyane gose ama bagashumbusha umujyango wabuze vrema n'umwana wabari bazaye ko kazoza yandiye kuja kwiga kaminuza birababaje ku mujyango n'inkuru ica mugongo vrema
umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Burundi Colonel Floribert Biyereke yemeje aya makuru. Ayandi makuru y'ijwi rya Amerika ryakuye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nuko intwaza ngabo ku muhingamo wo kuri uyu wa kane yagejejwe imbere y'umushikiriza manza kugira ngo baburanishwe mu rubanza rukibiriraho, ariko rwahavuye rwungururizwa ku munsi wa mbere w'indwi za kubera. Yavuze ko adashobora kuburana atari kumwe n'umushingwa manza mwunganira, akaba agiye kumurondera. Eroje uri Kaneza, ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi aho guverinoma yafashe ingamba n'ibyemezo bishya ku bagenzi binjira mu gihugu muri ibi bihe by'icyorezo cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda yakurikiranye ikiganiro ministri w'ubuzima yagize, aratubwira uko byagenze.
Kubwo umushikiranganje w'amagara y'abantu mu Burundi isekeza ryo guhimiriza abantu kwirindikiza ico mugera kwa corona n'urukingo ruruta ugw'amakungu ariko aratanga gwo kwirinda ico kiza. Dr. Tade Ndikumana avuga ko leta yabanje kubangira kwakira urukingo rutangwa n'ishami mpuzamakungu ry'amagara y'abantu OMS.
Incanco zihari ntizibuza ko wandura canke wanduza, ahubwo zituma utaremba cyane. Rero twebwe turavye uko bimeze tukavura abantu hakiri kare, ntibasinzikara benshi barakira. Nubwo n'urucanco kujya kwikingira uko tubivuga kutandura kutandukiza nabwo n'urucanco kandi rutazimvega. Ibisigaye nk'uko nabivuze zijya ncanco abazikoze baravuze bati twe twatoye urucanco mugabo ituramara umwanya usabwa n'amategeko kugira ngo turabe ingaruka mbi zose zoturuka kuri urwo rucanco. Ariko ibihugu bibona ko bisagiritswe birashobora kuzigura bakazifashisha bene gihugu, ingaruka zija kuri ivyo bihugu, icyo bita vaccination diligence. Twere tuvuga tuti leta ko tugira imana bagakira n'imiti tuteranya tukabona barakira, reka tureke babandanye babandanye ubushakashatsi. Urucanco imezi imaze kugwemeza kujya ku izindi ncanco leta izogira icishikirije.
Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku mugoroba wo kuri uyu wa kane ari Bujumbura, Tade Ndikumana yavuze ko atacihutirwa mu kwakira urwo rucanco ruriko ruratangwa mu bihugu byinshi kandi abagwaji babandanya kugabanuka.
Turamaze nk'indwi hazibiri ruguru ata abantu bari positive tubona ngaha mu gisagara cya Bujumbura barahari. Turacyafise mu gihugu cyose abari ku miti bangana bagera ku 242 basanzwe ari ku muti mu gihugu cyose, mugabo batarembye. Umuntu abaye positive turamuha umuti, yaba ahantu hameze neza tukamusaba yuko aja kwikonfida muhira agafata imiti. Nta kamaro kujyana umuntu atarembye mu bitaro baba bari muhira. Ugize akabazo ambira zija kumutora ikamujyana ku ivuriro rimwegereye. Ibyo tubikora neza. Intambamiro dufise ni n'abantu bateba kuja kwipimisha bikaze ngaha i Bujumbura nico kibabaje. Iyo watevye usanga amahaha yamaze kononekara, usanga kumushiramo oksijene no kumuvura bitwara umwanya muremure. Nta muntu rero kwigunga ko leta ivuga ati genda wipimishe ku buntu. Umuntu rero atera ikibazo n'umuntu aba ari ngaho yibaza ko atagwaye kandi agwaye.
Mu Burundi ikiringo abantu bamara ahantu bugaraniwe bita quarantine mu gusuzuma ko umuntu avuye hanze y'igihugu yoba afise umugera wa COVID-19 cagabanijwe.
Quarantine ni ndende iminsi indwi, urashobora gutakaza ibintu. Quarantine uvuye hanze uzomara iminsi ine. Twaramenye yuko bikenewe yuko tuyigabanya, kuvuga ko umuntu ashitse uvuye c'indege aramupima acagenda mu hotel umunsi gira kabiri, umunsi gira gatatu acamo pimi kipimo cha kabiri musigira kane akatata guherejo. Ivyo bizofasha kugira ngo tugende tworohanirizanya.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwatangaje ivyo mu gihe haheze umwaka Uburundi bupimye umuntu wa mbere agwaye coronavirus. Ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu vyerekana ko abantu barenga 2,208 banduye uwo mugera, harimo abarenga 50 barembye bagwariye mu bitaro bitandukanye. Batandatu nibo batangajwe ko bitavye Imana bazizikiza c'umugera wa corona. Ico bikoze ibitangazamakuru n'imbuga ngurukana bumenyi vyemeza ko abagwaye n'abitavye Imana barenga bo. Gusa ubushikiranganje bumenyesha ko ayo makuru atariyo. Ku isi abarenga 2,208 baramaze kwitaba Imana kubera ico kiza ruhonyanganda. Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye mu Rwanda. Urukiko rukuru rwicaye i Kigali ejo rwakomeje urubanza rwa Paul Rusesabagina. Umushinjacyaha yagarutse ku gitero cy'inyeshyamba za FLN cyahitanye abantu 9 Inyabimata mu karere ka Nyaruguru mu ntara ya Majyepfo mu 2018 Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Ku munsi wa kabiri wikurikiranyije ubushinjacyaha nibwo bwongeye kwiharira umunsi wose bwatanze ibisobanuro ku buryo Rusesabagina yagize uruhare mu icwa ry'abaturage 9 busobanura ko ibikorwa by'ubwicanyi aregwa byakozwe na FRN bikorerwa mu murenge wa Nyabimata mu karere ka Nyaruguru ndetse no mu murenge wa Kitabi mu karere ka Nyamagabe. Ubushinjacyaha bwagaragaje urutonde rw'abantu 9 baguye muri ibyo bitero. Ubushinjacyaha buvuga ko ibi bitero bikimara kugabwa wari umuvugizi wa FRN Nsabimana Karisti Sankara yagiye abyigamba ko ari we wabikoze. Nyuma y'uko ubushinjacyaha bwerekanye amashusho yumvikanamo Nsabimana Karisti Sankara wari umuvugizi wa FRN yigamba ibitero byagabwe muri Nyungwe, bwasobanuye ko ibyo bitero byakozwe hagamijwe guhatira leta gukora ibiri mu bushake bwabo. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko umutwe wa MLCD FRN wanigambye ibikorwa by'ubwicanyi bwakorewe muri Nyabimata. Bwasobanuye ko ubwo Rusesabagina yabazwaga n'ubugenzacyaha yavuze ko ari mu batanze amabwiriza mu bikorwa byavuyemo ibitero byagabwe mu Rwanda kimwe n'abandi bari basangiye ubuyobozi mu mpuzamashyaka ya MLCD. Ku ruhande rwe ubwo Rusesabagina yaburanaga kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo yumvikanye yemerera urukiko ko ibi bitero yari abizi gusa ko atabatumye ibikorwa by'ubwicanyi bakoze ndetse agaragaza ko ababajwe n'abaguye muri ibi bitero. Ubushinjacyaha bukavuga ko gusanga iyi mvugo itamukuraho uburyozwa cyaha ku bwicanyi bwakozwe na MLCD FRN nk'igikorwa cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Rusesabagina yari umuyobozi wa MLCD FRN bihagije ngo akurikiranwe w'icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba. Bwagaragaje ko hari amatangazo anyuranye yagiye asinywa na Nsabimana Karisti Sankara wari umuvugizi wa FRN n'andi yasohowe na Rusesabagina ubwe. Bwanagaragaje itangazo ryo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane 2019 aho Rusesabagina Paul yahamagariye Abanyarwanda n'amahanga kwirinda kujya mu gace karimo imirwano. Bushingiye kuri ibyo byose bwasabwira urukiko ko rwazemeza ko icyaha cy'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba gihana Rusesabagina ndetse akagihanirwa. Kuri wa kane kandi ubushinjacyaha bwanasobanuye uburyo Rusesabagina yakoze icyaha kijyanye n'itwarwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu bihe bitandukanye muri 2018 abantu batwawe muri ubwo buryo butemewe n'amategeko muri Nyabimata na Kitabi. Aha umushinjacyaha yavuze ko Rusesabagina agomba kuryozwa iki cyaha nk'uwari umuterankunga mukuru wa FRN. Yavuze ko ikimenyetso cya mbere ari raporo yakozwe n'umuyobozi w'umurenge wa Nyabimata Nsengiyumva Vincent igaragaza ibitero bitandukanye byawugabweho. Ubushinjacyaha bwagaragaje amazina y'abantu 6 batwawe bakikorezwa ibintu byasahuwe. Iyi ba inshuro ya kane uru rubanza ruregwamo Rusesabagina rubaye uregwa ataza mu rukiko ku mpamvu yasobanuye ko nta butabera ateze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Rwanda kandi urubyiruko rw'impunzi z'Abarundi bari mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba baravuga ko bafite ubukene bukomeye. Uhagarariye impunzi z'Abarundi i Rubavu Ndamanisha Désiré arabasaba bose gufashanya muri iki gihe kitoroshye cya COVID. Ni inkuru ya mugenzi wacu Désiré Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Bene wacu mbabwire bavyeyi bacu ndababarire muragenda mwitwara.
Akarere ka Rubavu mu Burengerazuba bw'u Rwanda ni kamwe mu bwakiriye impunzi z'Abarundi kuva mu mwaka 2015. Ugwaruka ruba muri ako karere kuva bashitse ntibarize amaboko, bariyunganije umwe umwe mu byashoboye. Ikiza cya corona kimaze kwaduka barahuye n'ingorane nyinshi cyane, benshi muri bo ibyo bakora byarahagaze. Akarorero ni Frère Jésus Ndayisaba yari mu mugwi w'abaririmbyi baremesha ibiteramo. Ati corona itaraza bari babayeho, ariko uno munsi amenyesha ko ubuzima bwabananiye.
Sinobesha ngo vyifashe neza, no munsi birameze nabi cyane. Kukurabona niko kazi kari katubeshejeho, katugaburira, katwishurira amazu. Donc ikintu cyose twakora nimba ari kubonana kw'Abarundi bari hano igisenyi, umva wavuga ati byose ndabikura mu kazi, ariko ubu biragoye cyane. Tumaze igihe kinini twicaye, ntibyoroshe. Umuntu agerageza kubaho buke buke yafashijwe n'abagenzi. Nuko bimeze.
Fleury Jésus Ndayisaba amenyesha ko atihebura yamenyeshejwe igihe Amerika ko yizera ko imbere ari heza.
Subira kwiyubaka gushasha kuko urumva ubuye ibintu byarahindutse, no gusura kwandikisha izina gushasha abantu bagasura kumenya kuko benshi baragiye nk'abo twakorana hariho benshi batashe, no gusubira gukora ibintu bishasha. Igikuru hariho abo dusanzwe tuziranye twakorana, uretse n'abarundi hariho abanyarwanda benshi twakorana, ariko urumva no gusubira kubarondera tukavuga toke ubuye ko bimeze uku reka dusubire twegerane, n'ubundi ko turi bamwe u Rwanda n'u Burundi turi bamwe ntabo dutandukaniye, kuko indirimbo nyinshi barazizi nanjye izo bazi nyinshi ndazizi, ndabona bitazongora cyane. Ndafite icyizere yuko ejo hari imbere hazoba heza, avuga ati Imana irahari uko biri kose n'izo ubuzima bwacu ko bigenda pourquoi pas persévérer.
Abarundi babaho irubavu kubona uwo mugwi w'abaririmbyi uhagarara bamenyesha ko vyabasize mu kibazo. Umwe muri bo amenyesha ko aragahombo kanini kuko ibyo biteramo byabafasha gusambara rimwe na rimwe bakibagera n'ibibazo barimwo. Amenyesha kandi ko abakiri bato bahungukira byinshi.
Inagahombo kanini kuri twebwe twabumviriza badufasha muri byinshi mu kwibagira ingorane z'ubukene dusanzwe dufise, batwibutsa uturirimbo twiwacu cyangwa two hanze umuntu ugasanga aribagiye gato kuri za ngorane asanzwe afise. Nuruhombo rero nini rero kuri twebwe no kuri bo bahora badufasha bagafasha n'imiryango yabo. Turasaba rero inzego zibishinzwe hano mu Rwanda ko zosubira kuraba ukuntu zobatenzurira bakugurura aho bahora bakorera. Bosaba abakiriya babo bahora baza kumviriza bakubahiriza amategeko basabwa n'inzego z'ubuzima.
Mu burongozi bw'impunzi ahirubavu bamenyesha ko muri kino gihe ugwaruka n'impunzi muri rusangi bari mu bibazo bikomeye cyane. Desire Ndamanisha arongoye izo mpunzi amenyesha ko icyo kiza cya corona kitaraduka, amashyirahamwe atandukanye n'abagira neza bafashije impunzi muri ibyo bihe bigoye, ariko kubu izo mfashanyo zahagaze araheze igihe kinini. Asaba izo mpunzi gufashanya ubugizi caronka agasabikanya n'abandi.
N'imirimbo ntirashobora gusubira gutangura neza kugira ngo nabo bashobore gusubira kwiyunganya nk'abahora bakorera muri ibyo by'amakaroke, abahora bakorera mu bintu by'amaresitora, baye ntizirafunguka, abambuka bafata umupaka bagenda Kongo naho nabona ntibirashobora gukunda. Uri mu majambo make twavuga yuko urwaruka rubayeho mu buzima bugoye, nayo mu majambo make twasaba ababishoboye bose ko bagerageza kubatera intege, kuko tugerageje kuraba urwaruka rwaba hano mu mujyi wa Gisenyi bari bagerageje kwiyungunganya ku buryo babona yuko aho umujene wese umwe mubona basanga ariko aragerageza kwiyungunganya, ubona yuko nyine ashoboye kubaho atakibazo cyo kuriha inzu cyangwa kugira ngo aronke icyo afungura cyangwa uko cyayambara.
Kugeza kuri uno munsi impunzi z'abarundi babirubavu ni 176 nk'uko twabimenyeshejwe na Desire Ndamanisha. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire, urakoze. None tujye muri Tanzania. Inama ziriyongera muri iyi minsi mu nkambi ya Nduta zishishikariza impunzi kwiyandikisha kugira ngo basubire mu gihugu cyabo. Abageze mu zabukuru bafite impungenge ko zavamo kubacyura ku ngufu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin, aratubwira ibindi.
Bwana nkunda matumya kamishi ndamazuya kamwe ni 77 twene mukecho wiwandi nonero ubushe twifuza kuma uruhandi rumwe tokifuza mbere ahubwo kwadusanura inzu ubona uruhandi rumwe yahenuke hama tukaguma ngaha bakaza baradufasha ibyo utwo badufasha gusa ko twebwa mbere ntitukirima aho rero mvuye mvuje ku ruhande gubanje sahana nabandi ariko bimeze abantu bageze hahanje bamaze imyaka
yuko baturabira ahantu twishira tukaguma kubwi wacu twabishaka n'abantu babyemera baguma dumeze usubira mu gihugu mwavuye ariko ni gihugu cyacu cy'u Burundi cyarononekaye kuko kwanje n'abandi bose bisubiye ku byo bantu tuzokwirwa n'imiryango yacu igacihoneramo nashyize tukaje nasaba nk'aho twoba nk'aho ngeze n'abandi bose bo turabira akantu twishara mwaraha hari n'ahandi naho atarutwara hiyo haze dataheje mu bindi biho bakatrabira hano ne batuzigamira twishara tukagoma
dufashwe nabi abatwibwaze dufashwe nabi kuberumba twabashwe de dufashwe nabi uko umwingani bazuha baduhinisha ntikije kandi babitse neze yuko atacho tucimariye none aho dusaba iwe niko iratwongira utuntu ko dusaba n'inkiki agahuje yekanye utunzo ufashe umubiri nibyo gusa nta bindi hanyuma rero bakaduhana kadawa kw'ingwara
n'icya mbere baravuga yuko twohunguka ku bushake mugabo bo bakaduhimiriza ngo duhunguke twamaze tuyandikishe ku bwinshi umwe wese ni wabyiyumvamo jyewe ku bwanjye nkeneye gusubiza iyo najye mva nta buhungiro nkeneye bwanze nuko baduhimiriza mengo n'ingufu zirimo icya mbere ni kurima baratubukije none ngo ntiturime n'utuntu ngaho wefu y'imihana ati ntitukora kora isuka none wumva abatari kutwibuka nabobo
guhunguka si nabi ariko natari nabi byese siyonja niyumva yagi tanafisiyumva niyonja yeje cyaguhunguka yuko sifise onjikira sintise kiro ntunga uko ntafise gatonga ntafise iki bituma jewe no kwinzogwa mu maboko ya yuwenya nyakiriye si jewe ndumwe ni nkambi yose ifise ikibazo icyo ufise amaba n'abantu batamakazi n'agenda ni bumuga bahunguka ntabwo kugira ngo babamewe neza cyane kushake bwabo bahunguka kweri himiriza mugabo ku bwabo batohunguka uko atama bagiye kugira mu Burundi aika twahunze ga ibitandukanye lakini nk'abatanu batamakazi nawe twohunguka tujahe tugiye kwibesha tugiye gupfa
kandi badufasha barabona ko tugeze ahindoga zigeze urumva udufashwe nabi nyene dufashwe nabi nyene n'igihe batagwa umuti urumva tubasha umuti bozo aduha uduti yo kudufasha badufasha n'ibirigwa dufasha n'udawa kugira ngo tumeregwe natwe twaba kwa kabiri koza kararemberana kuko kuko murazi neza yuko umuntu afashwe nabi bituma n'ubusaza bimuhuta n'ingoga agacapfa n'ingoga kubera zangwa arambi nayanzarambi imisonga umwe nyene umuntu wafite kwa muganga naho urabona kumbure bahara bayirabira abakiri bato nyene ugasanga umusaza ntibamubamukirize n'ingoga
twebwe kubasaza mbere nka jeweho ntagati turonka nka jewe nkaha bikano sinegura amaso yaranije ngiye bambwira ngo nta miti bafise ngo ngende muri helpage kandi batobora kanini baba baramfashisha uko ariko batuvuga ubu tukigumiraho nyene bakaza badufashiriza aho turi nicyo twasaba bababonye bikwiye bidakwiye naho tuzogenda iyo twavuye nta ngorane uko ruteye twiruka tujabuka amazi ukuntu ruteye tujabuka twararambiwe rwose
mugabo turetse n'icyo umwe wese niwe yiyumvamo yuko yoguma ngaha cyangwa akajya ahandi yewe icyiyumviro cy'iwanjye ni ugusubizayo ndajya mpfa mu bugwaneza atampaka zirimo umuntu agahunguka ku bushake bwiwe nyine icyo nicyo dusaba birukanwa ukagenda mengo n'ingufu ziriko nta kamaro ibyo nibyo dusaba katureka tukagenda ku butungane ku mahoro ni mu butungane bw'iwacu
mu Burundi wacu turacimarira iki katacyo tugikora dusigaye dusumbwa n'inzoya aho dusigaye tumeze nka ya nzoya barezi none wumva aho udufasha anadufashirizeho turi aduhe aturinde inzara n'inyota gusa nta bindi reka ko kurumva amanama yo guhunguha ntitubashima n'akagobero nakagobero batugobereza gusa kuko atakumuntu abiye atawuharira n'umugaba naye ahandi si amategeko twebwe ntacyo tushimariye muhira yego bavuga ngo kubaka igihugu cyabo yego abakiri bato ni sawa barashobora kubaka igihugu cyabo niyo natwe niyo turikubaka ngo iki tutakirima tutakidandaza tutakidakorera ingero tutagira ni ngaho nyine dusonga nitwaye uweni gusa ningaha dutungana na mwebwe yuweni nta kindi gitunze ngaha yuweni iyo dukuraho ku bintu wese tuca dupfa
murumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu naha aya makuru y'aka kanya ahumurije mbashimiye ko mwahisemo Ijwi rya Amerika mu munsi mwiza murakarama Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.